mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwaka mushasha mwiza wa 2018 inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribifurije kuzoranirwa mu byo byose muzokora muri uno mwaka wa 2018. Urababera uwamata n'ubu kimuri sita cumi n'umunani ni Joy Diane na Hazwe ntango y'ibiganiro vyainogenekerezo rya mbere ukwezi kwa mbere k'umwaka wa 2018 ikaze kuri mwese.
Abashaka gusenya abo bahoraho ni ngombwa ko batashobora kugira icyo bageraho aho baturuka hariho hose n'uburyo bakoresha ubwo aribwo bwose.
Ni perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame aho yariko ashikiriza ijambo abanyarwanda bose kuri uno wa mungu turaza kwigaruka ko tuza kandi kumwumvisha na bimwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi perezida Pierre Nkurunziza nawe yabwiye abarundi mu ijambo ryiwe muragoma hagufi ya maradiyo yanyu. Ariko imbere ya majambo y'abakuru b'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda no kubaha akanya ko kwifurizanya umwaka mwiza mushasha wa 2018 mbanze ndababwire muri make ko abanyagihugu munani bishwe ku munsi w'ejo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abandi baharurwa mu ijana barahagarikwa hari mu myiyerekano yatunganijwe n'abakatolika biyamiriza iguma ku butegetsi rya perezida Joseph Kabila. Igipolisi cha Kongo casiguye ko hapfuye abantu batatu mu gihe leta yo yavuze ko umupolisi umwe ari we wenyine yishwe ku murwa mukuru Kinshasa. Igipolisi carashe insoro z'ukuri gikoresha n'imyuka ibabaza mu maso ku bantu bari muri iyo myiyerekano. Iyo myiyerekano yatunganijwe n'abakatolika kabo muri Kongo nyuma y'umwaka hasinywa amasezerano y'amahoro yarahagarariwe n'abepiskopi katolika mu gihugu cya Kongo. Ahandi havugwa imyirekano ni muri Irani aho mukuru w'ico gihugu Hassan Rouhani yemeye ejo ku gihugu ciwe kibwirizwa kwemerera abanyagihugu gushikiriza ivyo banegura ni nyuma y'imyirekano yari maze imisi ine itavana ko iyo myirekano yahitanye ubuzima bw'abantu babiri abandi baharurwa mu majana barafatwa n'igipolisi. Perezida Rouhani yaramiriye kure abica n'abasambura ibikoresho rusangi ni mu gihe yashikiriza ijambo rya mbere kuri iyo myirekano yamiriza ubutegetsi bwiwe n'ubuzima buzimvye yabereye mu bisagara bitari bike mu gihugu ca Iran. Muri make kandi abanyamerika 10 hamwe n'abadereva b'indege babiri baritavye Imana kuri uno wa mungu mu isanganya ry'indege ntoya barimwo ryabereye mu misozi yo mu burengero bw'igisagara ca San Jose ni muri Costa Rica. Abategetsi ba Costa Rica bavuga ko iyo ndege yitwa Natural Air yahiye iratokombera nta numwe yarokotse mu barimwo bose bose barahiye. Perezida wa Costa Rica yatangaje ko leta yiwe ibabajwe cyane n'abitavye Imana yongera ahoza imiryango yango ya. Njuti bakunzi b'ijwi rya Amerika twongere tubifurize umwaka mwiza wa 2018. Mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet ariyo wezitatu@burungu. Radio yacu vewa akaburungu com na kuruga kwa Facebook adresi yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Nongere ndabaheye ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Ikiganiro cacu tugihere ku majambo y'abakuru b'igihugu c'u Burundi n'u Rwanda bashikirije ejo mu ntumbero yo kwifuriza abanyagihugu babo imyaka myiza umwaka mwiza wa 2018 no kuvuga bimwe mu bizokoreka n'ivyo banegura. Turahera kuri perezida w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame muravyumva rero bimwe mu vyashikirije mu nkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa mu gihugu c'u Rwanda.
Ni ijambo ryageje ku banyarwanda risoza umwaka wa 2017 kandi ryifuriza abanyarwanda n'abaturarwanda umwaka mushya wa 2018. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko nta gushidikanya umwaka wa 2017 urangiye wagenze neza. Yavuze ko inzego z'ubukungu, umutekano n'imibereho myiza ndetse n'amatora y'umukuru w'igihugu yatsinze byagenze neza.
Banyarwanda, banyarwanda kazi, baturarwanda, inshuti z'u Rwanda. ndabifuriza umwaka mwiza muhire w'2018 n'uwo dushoje 2017 ndahamya ko wagenze neza tukaba twarageze kuri byinshi by'ingenzi kandi nifuza kubashimira mwese ubukungu muri rusange umutekano imibereho myiza y'abanyarwanda n'amatora yaduhuje twese akagenda neza ibi byose twabigezeho muri uyu mwaka ushize
no kuri politiki y'imibanire y'abanyarwanda n'abaturarwanda n'amahanga mu ijambo rye Perezida Kagame aravuga ko byose muri 2017 byabaye nta makemwa kubera ubwitange bw'abanyarwanda n'abaturarwanda akabasaba gukomeza intambwe batangiye
umubano mwiza mu banyarwanda mu karere ndetse no mu mahanga ku isi byose byashobotse kubera ubushake n'ubwitange bwacu twese dufatanije nabyo nkaba ndibashimira cyane ndasaba ko twakomeza iyo nzira nziza tumaze n'igihe kitari gito dukorera hamwe kwiga dukorera igihugu cyacu kandi ari nako twubaka ubushobozi bwo kurinda ibyo byose tugenda tugeraho watagira icyasenya ibyo twubaka cyangwa ngo gihungabanye igihugu cyacu abashaka gusenya bo bahoraho ni ngombwa ko batashobora kugira icyo bageraho aho baturuka hariho hose n'uburyo bakoresha ubwo ari bwo bwose niyo mpamvu ari ngombwa kubaka bwa bushobozi navugaga kandi byaragaragaye ko abanyarwanda dufatanije niyo twifuza byose twagiye tubigeraho igisigaye ni ukubikomeza ngo bihoreho ubuziraherezo
gusa imbwirwaruhame ya Perezida Kagame irasa n'iyirengagiza kubyo akomozaho ku mibanire ya bimwe mu bihugu byo mu karere n'u Rwanda 2017 irangiye u Rwanda rurareba na ingwe na Uganda rukomeje kureba na ingwe kandi n'u Burundi bihugu byakunze gusangira kabisi na gahiye Perezida Kagame yasoje asaba abanyarwanda kudatezuka ku nshingano zo kurinda u Rwanda no kuruteza imbere bimwe mu byiciro Perezida Kagame ashishikariza guhagurukira guteza imbere u Rwanda aragaruka no ku rubyiruko
cyane cyane mwese urubyiruko rw'u Rwanda iyo ntego nkuru yo kubaka no kurinda ibyo byose iratureba twese buri umwe akwiriye kugira uruhare rwe uyu mwaka mushya muhire mbifuriza mwese rero uzatubere intambwe ndende muri urwo rugendo rwacu rw'ubumwe amajyambere umutekano birambye mugira amahoro y'Imana
birasa n'ibigoranye igihe cyose bikomeje kugaragara ko urubyiruko ruhora mu maganya adashira imibare yo mu 2017 umwaka urangiye iragaragaza ko abarangije amashuri yisumbuye badafite akazi bari kuri 35% barangije amashuri makuru na za kaminuza bo bari kuri 27.7% mu gihe umwaka 2018 watangiraga abantu benshi mu duce barimo baranzwe n'urusaku bawishimira bamwe barimo babyina uyu wacurangiye abandi mu karere ka Nyarugenge twamubajije igisobanuro cy'umuziki we
ubuze byishimo ku bantu bose babyifuza kwishima baje nihereyeho ndavuga ati 2017 ndayisize ya 2018 niki nakora cyane meza kuba nakwishima noneho ngavuga ati nubwo ngiye gusaba Imana imfasha ariko nibyo ngiye gukora bibe neza tu bibe umunyenga urebye nare bitu ibintu ni umunyenga kabisa ni umunyenga gute urebye mu magambo make hari ibyo usaba Imana ikagufasha ukabibona hari ibintu usaba Imana ntibiboneke ariko byose nyine tu ushima Imana ukavuga uti nyagasani ushime kuba wenda nyumeka umwuka w'abazima byonyine
2018 urashima Imana gute urasaba Imana te
gacumi munani urebye n'intego wiha intego muri wowe ukavuga uti nyagasani uzafasha nzagere kuri iki ngiki mu mwaka ntangiye gutangira nabyo birafasha cyane
urasaba iki
cyane byinshi kabisa ntabwo nabirondera ngo mbirangize
gerageza
oke kugira ngo ndasaba kubanza nazaragize undi mwaka nyume kubuka abazima ariyo cya mbere cy'ingenzi nyagasana kamfasha guhinduka uko narindi nkabanyenda nkahinduka nyine muri make
ubwo umwaka wa 2018 watangiraga mu mujyi wa Kigali kandi humvikanye turitswa ry'urufaya rw'urumuri ryamaze iminota ibarwa mu 10 mu duce twa mu Kigali rebero na Kimihurura akabagira ubusajwe ry'Amerika i Kigali
Eric Bagusa arakenuye ku ruhande rw'Uburundi mu ijambo risozera umwaka yari yashikirije abarundi bose mukuru w'ico gihugu Pyankuru nziza arishimira uko umutekano uhagaze ni mu nkuru yumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze
Tuzirikane Uburundi tumenye iyo tuva niyo tuja ico nico kivugo abarundi basabwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kugendera ko uyu mwaka wa 2018 ni ijambo yaraye ashikirije abarundi bose ari mu ntara ya Kayanza Nkurunziza yamenyesheje ko icyo kivugo cyatowe kuko hari abarundi bazimiye gushika bahimukire igihugu. Yamara arishimira uko umutekano uhagaze uno munsi.
Umutekano usagaseseshwa rumuri mu Burundi. Ikimenyamenya n'abakozi bitaba imirimo yabo atanko amazi impunzi zirenga 215,000 zimaze gutahuka n'izindi zirenga 440,000 zimaze kwiyandikisha ngo zitahe. Ingenzi ziva mu mihingo yose y'isi zigendera u Burundi tutibagiye uruja n'uruza rw'abantu mu gihugu cyose ijo n'umutaga atashabinona. Turasubiye gutera kamo bene wacu bari hanze y'igihugu ngo batahuke bategere ko atawurimira amasaka abatagira amasabo.
Kugira umutekano umere uko umeze, umukuru w'igihugu ashikiriza byinshi byakozwe.
Intambwe nziza twateye mu gutsimbataza amahoro n'umutekano mu mpande zose z'igihugu tuyikesha ubutwari bw'inzego zijeje umutekano. Imigwi 310 y'abagizi ba nabi yarasambuwe. Inkoho 128 n'ibisasu ntezwa ntoki 325 byarafashwe. Ibisasu ntezwa ntoki 2,266 n'ibindi bigwanisho birasamburwa.
Naho biruko haragahaze.
Urugamba dusigaranye uno munsi ni urugamba rw'iterambere hamwe n'urugamba rwo kurandurana n'imizi udusigarira tw'amacakubiri y'amoko yabibwe n'abakoloni. Naho abagishira imbere amacakubiri y'amoko basigaye kurushi nta wose yagose. Nkako abakurambere baramaze ngo ubuto bw'urutobo nyirubuza kurura.
No muri politike hari byakozwe.
Mu bijanye na politike, abagize inama nkuru y'igihugu ijejwe kunywanisha Abarundi hamwe n'abagize inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga iyo nyabwoko ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha by'abamirabunwa baraye bagenywe hisunzwe amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro.
Mu bindi bisata nko gutoza amakori, ubutungane, uburimi n'ubworozi, amagara y'abantu, kugwanya urudandazwa rwa magendu, ibikorwa vya leta no mu masoko ntanga nguvu, umukuru w'igihugu yamenyeje ko vyinshi vyaranguwe ku rugero rushimishije. Petero Nkurunziza avuga ko Uburundi bwarenganye imfashanyo zibubeshaho buri munsi.
Tukaba tuboneyeho akajyo ko gushimira abo bose babandanya badusahiriza mu iterambere ry'igihugu. Twongera tumenyesha ko Uburundi bwamaze kurengana urugero rw'imfashanyo zo kubaho ku munsi ku munsi. Icyo dukeneye nyabuna ni intererano n'ingurane zigenewe imigambi y'iterambere.
Muri uyu mwaka ugiye gutangura, Uburundi butegekanya imigenderanire no gufashanya bizira guhonyanga ubwigenge bw'igihugu.
Kujijura Abarundi bamenye bongere bazirikane ku igihugu arisha Abarundi ko ari twebwe nyene dutegerezwa kugitunganya. Abadufasha bakaza tubibasavye kandi tuberetse aho dukeneye interano yabo. Kumenya amateka n'amategeko y'igihugu, kuyakwiragiza no kubahiriza agateka kazi na muntu. Kuzirikana ko dutegerezwa gukingira ubwigenge bwacu no gutsimbataza intayi kwikukira na demokarasi. Gukomeza imigenderanire n'ibindi bihugu n'amashyirahamwe byubahiriza ubwigenge bw'igihugu cyacu.
Nkuko akunze kubikora uko umwaka utashe, umukuru w'igihugu yarayongeye gutanga ikigongwe ku banyororo barenga 2,000.
Mu ntumbero yo gusasagaza amahoro iteka n'itekane mu gihugu, twisunze ingingo y'113 y'ibwirizwa shingiro, tugiriye ikigongwe abakatiwe gufungwa imyaka itarenga 5, abakenyezi bibungenze n'abonsa, abagendana ubumuga bugaragara, abamaze mu mvuto ic'akabiri cy'ikiringo bakatiwe n'abandi bose hisunzwe uburemere bw'ibyaha bagirizwa n'inyifato yabo mu mabohero barimo. Kubera iyo ngingo abanyororo barenga 2,000 bagiye kwitegenzya. Tubasavye kwirinda icyo cyose cyotuma igiti kibakora mu jisho kabiri.
Mu gusozera ijambo ryiwe, Petero Nkurunziza aramutswa Uburundi yarangirije ku ijambo ry'umwizero.
Dutangarije Abarundi bose ko umuco n'ubwiza bw'Imana bigiye kwigaragaza ku Burundi n'Abarundi mu mwaka wa 2018. Byongeye ivyo Burundi bigiye kubaduka, Imana mushobora byose niyo cabona.
Mukayanza aharaye hashikiririjwe iryo jambo, haraye habaye no gusozera iminsi 6 y'amasengesho. Ayo masengesho akaba yari yatunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gushimira Imana ku byiza yagiriye Burundi muri uyu mwaka waraye urangiye. Mukayanza mu buraro ku Burundi, Jean Bosco ndaruyinze, Ijwi rya Amerika.
Imbere ko tubahakanya ko kwifurizanya umwaka mwiza wa 2018 tuanze dusimbire gato nyamwikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo aho impunzi z'Abarundi zahungiye ngaho zitangaza ko zishimiye umwaka mushasha wa 2018 ariko ubukene bwo ngo ntibibuze muravyumva mu nkuru y'umenyesha makuru y'ijuru rya Amerika muri Kongo Vedaste Ngabo
turashirima n'ukuri kuko umwaka tuhisitse ko turamahoro tukaba umve kwa bandi baramuke neza mu bindi bihugu byose aha mu nkambi turakomeye n'ukuri kandi tutawushimagiza
mu gisi yose iri kwizihiza umunsi mukuru w'ubunane impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi yo mu Rusenda iri mu majyepfo y'umujyi wa Uvira nazo zishimiye gutangira umwaka mushya w'ibihumbi 2018 aho impunzi zagiye zihuriza hamwe ubushobozi buke bwazo zigateranya amafaranga yo kugura inka n'ihene zabazwe
kujya tugaburira abantu bonane abantu bagerageje uburyo bwose bushoboka bari yoroganiza bari yegeranya baratanga swate nimba ari 275 cyangwa 1010 hari n'abatanze 1015 umwe wese bivana n'ubushobozi bwiwe turarondera inka turagira ante turagura inka kugira abantu basangire dusangire umwaka mushaca twese turi abantu 40 twayiguze 1600 yego
muri inkambi kubara impunzi zari umunsi mukuru ubunane ziguriye amatungo zavanye mu mirimo zikora hari izindi mpunzi zihamye yuko ubunane bwazisanze mu bukene ntangere aha twavuga nk'impunzi zimaze umwaka wose mu bihangare byo mu nkambi yo mu Rusenda zitegereje kujanwa mu nkambi nshashye ruka gutahwa bimurongwe
abandi bo mu mavirage bambaye neza bambaye ikirato babagurira ikirato abana barisanzura mu mavirage nako twacari muri akeye abana bacu ntabwisanzure bafise ngo bagene nkabo muri mu mavirage turaho tuguma twituniye hamwe n'abana nyene nkuko kuntu mbora twobitwa byifata ariko abandi bariko baragenda kugura inyama bariko barinezereza ariko twicaye muri akeye turaho nyene uko nyene n'abana
mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'impunzi ubuyobozi bw'inkambi na komite y'abayangayanga bo muri inkambi ntatungo bemereye gakora ibagirwa mu mavirage ritasuzumwe n'umuganga w'amatungo
twarakoze inama n'abarongozi ba seneri mbega na komite directeur n'uburongozi dusangiye kugira ngo turabe ko nta bantu bagi ibintu bidapimye kubera sante kugira ubuzima bw'abana b'abantu bumererwe neza duca dufata umwanzuro rero ko amasoko ategereza kuba atatu Rusenda na Rulinda tubashyira hamwe gatunguru ya mbere na gatunguru ya kabiri igice kimwe tubashyira hamwe gatunguru ya kabiri n'iya gatatu ikindi gice tubashyira hamwe kugira ngo bose bakoranire hamwe ibitungwa byose bitereza kuba bipimwe n'abaveterineri kandi bibe bya ni impapuro zaragwe ntagire iby'ubusuma bishobora kuba byabamo ejo ngo tuzasubiranemo canke tuze kubaza ibyo tutazi
iyi ngingo ariko ikaba itakiriwe neza na zimwe mu mpunzi zari zifite kubagira ihene mu ngo zazo
kuri umunsi mukuru kw'abantu badukuriye aho umuntu ashobora kugira ni kuronka agatungwa nk'umwaka ugashaka bashaka kugisangira hamwe n'umuryango bamara kukabaga muhiri wawe nk'uko tubimenyereye mu Burundi bakacyaba gufata bwa busuma ngo kuri veterinari yarari atatumwe mu isama ariho yarari yo ibaga bakacyaba kwikoreza bwa busuma ngo wayibye
kuba mu nkambi yo mu Rusenda habagirwa amatungo menshi haba mu gihe cy'iminsi mikuru ndetse n'indi minsi ubuyobozi bushinzwe amatungo muri sekiteri ya Tanganyika bwasabye impunzi z'Abarundi zikora umurimo wo kubagira inka mu nkambi ko zatangira kuzajya zisorera leta uko habazwe inka muri uyu mwaka w'ibihumbi 2018 Vedasenga bwo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda wo mu ntara ya Kivu ya Majyepfo Kina Music
Urya koko icyo muti mukunze amatagura nitabi wambabaje kenshi ariko bikanga umutima ukagumaho naburi nabibona ko utishimye uhora wicuza Uzagire pumwe nushaka kugaruka Umutima wagukunze Taho wagiye
Tugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda bonani muko ayivuga umwaka mwiza ntuti bakunze ibijwi rya Amerika aho muri marakoze kubana natwe muri 2017 mwarakoze kutuguma hafi mwarakoze guterera ibitandukanye mu biganiro byacu bitandukanye twase kumuzirikanye twibaza yuko muri 2018 tuzoguma gucyo nyene muzoguma muturi hafi muri kano kanya rero nkuko twari twavyemeye kuri Facebook yacu duca tubaha kanya ko kwifurizanya ubunani bwiza aho muherereye. Uwa mbere dufise akaba ari Eric ari ku murongo. Eric ikaze ku ijwi rya Amerika.
Yego murakoze ndabaramutsa.
Umwaka mwiza Eric.
Yese niko tutangira tugaburambire.
Zoronke mwivyo wipfuzamwo byose.
Komera murakoze cyane.
Eric wererehe uno mwanya tuvugana.
Ubu meza neza ndi muri Zambia aho bita mu Rusaka ku mugwa mukuru wa Zambia.
Rusaka Zambia. Havugwa makenga ho Rusaka Zambia.
Aka Zambia umuka arashushe akazuba katse. Pero ko yuko hari amazi menshi ari kiza cyateye cyakorera. Yego guverinoma mbere yahagurukiye kugezaho n'igisirikare n'igipolisi ko kirafasha kugaragaza kurwanya iyo ndwara.
Hari abarundi cyangwa abanyarwanda buba barafashwe n'iyo korera?
Mu byo nshobora kumenya aho mperereye nta murundi cyangwa umunyarwanda ndashaka kumva ko yakwaye. Ariko bamenye ko hari abantu bashika 41 amaze kwitaba Imana kubera umugayo. Ariko nta muntu mu biharo dufita muri ako kazi wacu nta muntu arashaka kumva ko yakwaye kazi.
Ego. Hama ubunani nabwo mwaraye mu buhimbaje gute canke muriko murabuhimbaza gute?
Ubunani twaraye tubuhimbaje, ababishoboye baraye baragendagenda, abandi nabo twarashoboye guhurira hamwe turaterama n'abagenzi. Ndetse koko haba hariho ibindi bikorwa mwateza gukora, umuntu yarafata umwanya muto yashoboye hamagatura ku mirimo.
Ego.
Umuntu abishoboye baragerageza guhimbariza aho abari hafi n'abo babegeranye.
Nuko. Ego. Ijwi rya Amerika rero reka riguhe akaryo uce wifuriza umwaka mwiza abo ufise bose ku mutima.
Ego murakoze bwa mbere ntambwe kubashimira ko mwashoboye kumpa umurongo kugira ngo nshobore kuramutse n'abagenzi kubona cyane cyane bamwe bamwe aritabonana. Abakozi mwese b'ijwi rya Amerika ndamvuze ntimugire umwaka mwiza 2018 mudogeremo imigisha.
Urakoze cyane.
Ego hama reka ndamutsa inshuti n'abagenzi bari mu Burundi, abari muri South Africa n'ahandi. Ndemo mwesimana Flori yari mu Rumonge. Ndayitengereke Jeremi yari mu Tanzania Dar es Salaam. Mvuga nti bakomere aho baherereye. Mani nangu ndabavoda ari muri Zambia. Amone ari muri Zambia. Izo Dismas ari mu Burundi aho bita muri komine Burambi.
Urakoze cyane gose Eric ngaho Zambia Lusaka. Namwebwe tubifurize kugira umwaka mwiza abarundi n'abanyarwanda mu vijuru rya Amerika. Mwarakoze kutuba hafi kandi n'ubu murabandanya gucyo muri 2018.
Yego reka ndangize kuri Jeremy ari muri South Africa.
Urakoze cyane. Urakoze cyane.
Yego. Umutima
wagukunze naho wagiye. Turafise kandi kundi murongo wa telefone Hussein. Hussein umwaka mwiza kandi kaze ku ijwi rya Amerika. Hussein. Umwaka mwiza. Ego uzo uronkemo ivyo wipfuzamo vyose. Uri hega Hussein?
Ndi muri Tanzania mu ntara
ya. Muri Tanzania mu ntara yande?
Nyanga.
Nyanga. Mwahimbaje gute umwaka mushasha ngaho Tanzania ga Hussein?
Bari kuhimbaje abantu baranezerewe kubera ko ibiterwa bimeze neza, ubu imvura yaraguye kangorane na kare yagiye.
Nuko duga ku ijambo rero ugeheco wipfuriza abuse ku mutima muri uno mwaka mushasha.
Ndagiye kuri mwe nyine ndabifuriza umwaka mushasha n'amakuru y'ibyo bya Amerika.
Urakoze cyane.
Nifuriza umwaka mwiza ababyeyi banjye bari muri komine Tangara mu ntara ya Ngozi. Basikanjye bose tuvukana baramuhanye. Nibagiye n'uwo twabyaranye ari mu ntara ya Kayanza. Abari Bujumbura, abarundi n'abanyarwanda
bose ukabipfuriza iki? Urakoze cyane gose nawe we Hussein ngaho muri Tanzania ugira umwaka mwiza. Urakoze. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hari witwa Adili Gerard Michel Niyukuri yatwandikiye avuga ngo ni Michel Niyukuri nkaba nifurije umwaka mwiza ababyeyi banje, abanyeshuri twigana muri kaminuza y'u Burundi, inshuti n'abagenzi bose banzi, nkaba ndayifurije umwaka mushasha mwiza, namwe abatangazamakuru bo ku Ijwi rya Amerika mugira umwaka mwiza, turagushimiye cyane gose Michel. Hari kandi na Jeremy Nduwimana wengo yifurije umwaka mushasha ababyeyi biwe baba mu muciya ni mu ntara ya Bubanza mu Burundi, ngo ba hamwe na baramuwe bose bari mu gihugu cy'u Burundi, ngo n'abamenyesha makuru bose bo ku Ijwi rya Amerika, urakoze cyane gose. Salgo Gashema ngo yifurije umwaka mushasha ntirushwa ari muri Norvège, Fidel ari Denmark.
Slinga bakobwa hose bafite class nimbu fitu muko gumeze kuriya ya don't let her go me I want Gucci Gucci I think I'll empty galaxy
make I buy you Fendi Fendi you could drive my Maserati
so que maquua tiwa Salis Laura KG Charlie Lanina Miss Wanika That's on
my
Oh my baby doll
Slay mama
Oh my girls I like to sleep I say Roja Roja Gira kundu I say Roja Cause I'm slay mama Gira kundu
akaririmbo ni Slay Mama. Tukaba dufise kandi na Hasani ku murongo. Hasani ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Ndakoze cyane
kandi umwaka mwiza
kuri twese.
Uherereye ga Hasani?
Mu Rwanda mu karere ka Rusizi.
Umwaka uri kuwuhimbaza gute?
Umwaka ndi kubona usa nkaho ndumva ushobora kuzaba mwiza kurusha uyu urangiye kabisa.
Nibyo tukwifurije.
Murakoze.
Hasani, ugaca ushaka kwifuriza umwaka mwiza abandi uno munsi?
Bifuriza sheri wanjye uri ivuye agira umwaka ndamwifuriza umwaka mushya muhire yitwa Akatuma. Nifuriza n'abandi banyeshuri bose n'abanyeshuri bose twigana kuri Koleji Siramiko Kagarama umwaka mushya muhire. Nifuriza n'abavandimwe banjye bose.
Urakoze cyane gose Hasani, ngaho mu gihugu cy'u Rwanda nawe tukwifurize umwaka mwiza.
N'abanyamakuru bose b'Ijwi rya Amerika ndabifurize umwaka mwiza muhire.
Mu izina ryawe ndabashimiye, ndagushimiye.
Urakoze cyane.
Uwitwa Registe Uwiduhaye ngo twese uzotubere mwiza kurusha uwaheze, kandi tuzorushirizeho gusiga isi ari nziza kurusha uko twayisanze. Regis ari Kigali Nyamirambo mu gihugu cy'u Rwanda, avuze ko akunda abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika. Urakoze cyane inshuti bakunze b'Ijwi rya Amerika. Ni ngaha duce dusozerera ikiganiro cya mbere cyo muri uno mwaka wa 2018 iwanyu mu ntara. Mwarakoze kubana natwe muri 2010 n'indwi mu biganiro bitandukanye, haba muri Isanga, haba muri Iwanyu mu ntara, haba muri Dusangire Ijambo, haba mu biganiro bitandukanye by'imiziki tubashikiriza. Twibaza yuko muri 2018 muzoguma muturi hafi nk'uko mwabigize. Ku izina rya bagenzi banje bose turi kumwe mu ruganda rubategura rukongera rubakabashikiriza amakuru n'ibiganiro mu rurimi rw'Ikirundi n'Ikinyarwanda, ndabifurize kururanirwa manyu no mu banyu. Umwaka mwiza wa 2018 urababera umwaka w'amatano ubuki. Muri studio ya 18 mwari kumwe na Jewe Diane Nahazwe, mfatikanije na mgenzi wanje muhinga bw'ivyuma Makbili ya Bero. Tuifurize kuranirwa. Mukaba mwari mwanditse mushaka gutasha, ntitubahamagare igihe c'isaha 10 mu kiganiro muri Isanga. Turongera tubugururire amatelefone mu kiringo c'isaha yose. Umwaka mwiza rero.
You don't wait, so yeah. Do your own, make a do my.